Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Patrick Mitabaru.
Turi ku munsi wa gatandatu w'igenekerezo rya 12 Kigarama 2022 ndabaramutse ndabaha nikaze muri kano kanya kamakuru mu Kirundi avugwa kuri radio Inzamba gateka ka web cyahere ku ngingo zayo nkuru nkuru. Leta y'u Burundi bicishije ku mashyirahamwe yigenga yegamiye ubutegetsi yatunganije imyerekano yo gukenguruka ko Burundi werutse gukugwa ku rutonde rw'ibihugu bishinjwe ijisho n'inama nkuru ya ONG z'umutekano. Iyo myerekano yabereye mu ntara zitatu Bujumbura, Ngozi na Gitega, ahahuriye abazananye mu duce tune tugize igihugu. Mu butunzi, izabu ikigo kijeje ubushakashatsi mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi gishobora guhura n'ibibazo by'intwaro itabereye mu gihe atacokorwa kugira kibungabungwe. Imvo nigenwa mu bibanza by'ubuhinga hisunzwe amoko, murabikurikirana. Murano makuru turakubitira mu ntara ya Makamba muri komine ya Nyanzalake, havugwa ubukene bw'amazi n'umuyaga nkuba. Mugume hafi, tubafitiye kandi n'amakuru yanditswe n'ibinyamakuru be n'ikigabane ku isoko. Tuza kubabwira ibijanye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka kazi na muntu mu Burundi. Sangu kaze mwese.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Musanga kubw'Imana akadufasha mu buhinga bw'ivyuma, hatunganijwe kuri uyu wa gatandatu imyerekano mu bisagara bya Bujumbura, Gitega na Ngozi, imyerekano yo gushima ku Burundi bwakuwe ku rutonde rw'ibihugu bishinzwe ijisho n'inama nkuru y'umutekano ya ONU. Igishasha muri iyo myerekano akaba ari uko abashikirije amajambo arabari mu mashyirahamwe adahanira inyungu za politike begamiye ubutegetsi, ariko ayo mashyirahamwe akaba acuditse n'umugambwe uri ku butegetsi. Nk'uko ndabwiye inkuru tubaza Edi Claude Ninazwe.
Abanyagihugu mwese wa muri tasi ya Muganza, ejo mu gatondo tuzohurire.
Bari baraye bararitswe abanyagihugu bo mu gisagara cya Bujumbura ko bavyukira mu mabarabara y'igisagara, imirimo ya misi yose ikabategerezwa guhagarara.
Bamwe bakorera hatangwe kugururwa isaha 8.
Abanyagihugu rero bari bitavye ubwo rugendo bararitswemo ngo bashigikire leta ku kwigina ko yakuwe ku rutonde rw'ibihugu birimo umutekano muke, ariko siko bose bavyumva. Abo twabajije batubwiye ko bagiye muri iyo myerekano kugira bashigikire ko Uburundi bwaraye bukuwe ko ibihano n'ishiramwe rya ONU. Abandi nabo batubwira yuko bagiye kugira bakize agatwe. Mu byivugo bagenda baravuga harimo ngo warakoze mana, ngo wabikoze kumugaragaro amahanga arorera. Abanyagihugu benshi wabona ko bitabira bagonanwa kanatsinda bari bagabishijwe ko abatazokwitaba akamo ko kuja mu myerekano bazokubonera ko
kigira gatatu namuta sivero azonyo ngikinga jiwe ngikora yakumuntu namu bisuwa tike azo sungura ngo tike yiwe abafise ububare nanumwe azorangura imirimo.
Abanyagihugu bavuye mu makartie agize igisagara cha Bujumbura bakaba bagiye guhurira mu gisagara cha Bujumbura hagati. Mu majambo yashikirijwe abari aho, uretse gushima ko inama nkuru ya ONU yakuye ku rutonde rw'ibihugu bishingwa ijisho niyo nama nkuru ya ONU ijeje umutekano, hasabwe ko ubumwe bwa Buraya gukuraho ibihano bwafashe. Igishasho kibonekeje mu myerekano y'uyu munsi nuko haba Ingozi, Igitega n'Ibujumbura abashikirije amajambo nk'intumwa za leta nabari mu mashyirahamwe azuka adaharanira inyungu za politike, ariko bizwi ko acuditse n'umugambwe uri ku butegetsi na leta. Tubibutse ko imyerekano nk'iyo leta y'u Burundi n'umugambwe CNDD FDD yari imaze imyaka 5 kuva mu 2015 yitegura, ariko imyerekano nk'iyo yari yo kwiyamiriza ishyirahamwe ONU, ubumwe bwa Buraya n'ibihugu nk'Ububiligi hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka kazi na muntu atahengeshanya kudoma ko urutoke ku bitagenda neza mu Burundi, na cyane cyane kwerekana ko agateka kazi na muntu mu Burundi gatera gasubira inyuma nk'ibirenge.
Edi Claude ni nazwe benshi mu bitavye iyo myerekano wabivuze ngo bagiye kubera igitsure batewe bimenyeshwa na Emmanuel Ndarimana umuvugizi wa Sefo Arusha avuga ko leta itarikwiye gusya bwose ngo ishyiramwe mpuzamakungu ONU ntirishinze ijisho kubiriko biraba mu Burundi ahubwo ngo nakagohe bayivuniye. Dukurikire Emmanuel Ndarimana avugira unani Sefo Arusha.
Yuko iyo myerekano bayigiyemo ku nguvu bayitumiwemo bose babatwaye ku nguvu bamaze ngo baronke abo baja kubashigikira ngo bariko barashimira ONU ko yaborohereje ibikorwa ko bagiye gukora mabi yose atacamira n'inkabimwe by'abana bakora amakosa mu rugo umunyakamayi ko arahanura ntibumve agasubira ntibumve murazi ingingo nyinshi zafashwe muri ONU zidoma urutoki ku mafuti amakosa intwari y'itirakorera Abarundi baraza umukazo ntacahindutse ariko rero inama nkuru yabo ni ivuze iki turakwiye Burundi ku rutonde rwabo twahora dushinze igisho ya n'umutego bateze leta y'u Burundi ariko leta y'u Burundi rero ntiyabimenya icisiya bwose ubagiye mu mabarabara kwiyereka n'ikindi kimenyetso cy'uko badafise icyo baha amaboko bararusa kandi kajya ko kujya mu ibarabara guta umwanya baje kwirirwa mu minsi mikuru y'ukonona ubutunzi buke Burundi bufise kandi muzi ko bugenda butemba ndanatemba nayo bashaka urya n'umutego rero ni yateze Burundi intwaro y'u Burundi y'Abarundi kugira ngo babarabe neza ko bahora bigira akagarama Rwanda bamanye bamaze kwigira suribu bamaze kuba kidahanurwa batumva ibyo babwiye muri uku gutwi bica mukuru reka ubu tumere nk'ababiraba imboyongo baraba irari utwo barimwo duheze turabe uko babyifatanwa menya rero yuko iyo bararika Abarundi bati nimuze tujye mu ibarabara ntihagire uwo aza kuzana ku nguvu ntihagire uwo barungukira bisi ngo ja ngaha nta Murundi n'umwe mwari kubona mu ibarabara bari kuba batamba bakirorera.
Niihe nyifato ujejwe gufasha uwakorewe amabi afatiye ku gitsina yogira. Ni ngombwa kwegera uwakorewe amabi afatiye ku gitsina ukamusaba ko umufasha ku bibazo byihutirwa bwo kumunyarukana kwa muganga no kwitura inyamiramabi kugira yumve ko ashigikiwe. Amakuru ari buguhe yose utagerezwa kuyakoresha mu ibanga kugira ngo agume akwizigiye ni no ku neza y'umutekano wiwe. Utegerezwa kuraba kandi ko mwese babiri muri mu mutekano aho muri ko muraganirira. Mugihe naho ubonye kwivyo uri kurafasha wakorewe amabi afatiye ku gitsina bitari ko bifata intumbero nyayo wohanuza abahinga mu vy'amabi afatiye ku gitsina.
Ako ni akamo ka Radio Inzamba agateka kawe ifadikanije na MFFPS umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.
Radio Inzamba agateka kawe turabaranye navugwa kuri uno mugoroba ikigo gikora ivyigwa n'ubushakashatsi mu gisata c'uburimyi n'ubworozi izabu gishobora kuzimangana hamwe atacu ko gwango kibungabungwe bimwe mu bikibangamiye nigenwa mu bibanza bikomeye muri ico kigo hakurikijwe amoko n'imigambwe aho kuraba ubushobozi bwabo nako n'uburambe mu bisata mwe n'ivyo abakozi ba izabu basabanya bunako abogenwa mu bibanza hogenwa hakurikijwe ubushobozi n'ubunararibonye bwabo kugira ngo ico gisata ca leta kibandanye gikora. Inkuru tubaza Bonfils Niyongere.
Bakoze bigisata gikora ubushakashatsi n'ivyigwa mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi izabo bamenyesha ko abagenwa mu mabanga akomeye muri ico gisata batari ubushobozi canke ubunararibonye yamara ko harabwa ubwoko n'imigambwe bakomokamo. Ibyo bikaba bituma igisata izabo gitera gisubira inyuma nk'ibirenge nk'uko amasoko ya Radio Inzamba agateka kawe abandanya byemeza. Izabo rikaba rishyirahamwe rya leta risanze rifite n'inama nshingwantwaro rikaba kandi aryo gitunganiriza ibijyanye n'iby'ubutunzi rirongowe n'ubuyobozi bune: ubuyobozi bukuru, ubuyobozi bw'iby'ubutunzi n'intwaro, ubuyobozi bujejwe iby'ubushakashatsi n'ubuyobozi buraba ibijyanye no guhanahana ubuhinga. Kiretse ubuyobozi bukuru, ibindi bibanza bitandukanye ababirongora bagenwa n'itegeko nshikiranganje. bamwe mu bakozi ba izabo bakagiriza umushikiranganje w'ubumenyi n'ubworozi Deogide Rurema ko mu bibanza bimwe bimwe na cyane cyane ibirobanurirwamo imbuto agena bamwe mu rwaruka rw'imbonera kure kugira ngo abari bo babirongora. Ayo makuru nyene akavuga ko izo mbonera kure zize zihabwa ubushobozi bwo kugenzura abakozi gukurikirana ibijanye n'ibyo butunzi hamwe no gukurikirana ububiko bw'ibyo bisata. Ingendo itakiriwe neza n'abakozi ba izabo bavuga ko babona abaza gufata ingingo bavuye inyuma y'ico gisata cha izabo batafite kandi ubushobozi n'ubumenyi mu bijanye n'ibyo gukora ubushakashatsi. Kubwo abakozi ba izabo bavuga ko ibyo bishobora gutuma ico gisata gisubira inyuma nk'ibirenge mbere kigashobora no gutembagara. Bavuga ko izabo imaze gutakaza ibitari bike muri iyo ntumbero ari naco catumye amatongo agera ku mahegitari ijana ari ku mastasiyo ya Mahwa na Moso izabo yatakaje agahabwa ishirahamwe rikora umwavu kizungu Fomi. Amatongo abakozi ba izabo bavuga ko izabo yatakaje kubera ko bamwe barongoye ivyo bisata badatahura igituma hama ariko arakogwa ubushakashatsi mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Abakozi bakavyagiriza umuyobozi yahora Diodone Nahimana hamwe n'umushikiranganji Deogide Rurema. Abakozi ba izabo basaba umuyobozi mushasha aherutse kugenwa ko yokora uko ashoboye kose kugira ngo izabo isubire uko yari imeze kugira ibandanye ikora ubushakashatsi mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Uruganda rwo kumenyesha amakuru rwa Radio Inzamba gateka kawe ntirashobora kuronka ico Diodone Nahimana yahora arongoye izabo muri kino gihe ari umushinga mateka canke ico umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema avuga kuri ibi abakozi ba izabo babavuga ko. Nayo umuyobozi mukuru wa izabo muri kino gihe Dr Alfred niyo kwishimira akaba atacashimye kuvuga kuri aya makuru avugwa mu gisata aherutse guhabwa kurongora.
Urakoze Bonfise niyongera makuru avugwa mu ntara dukubitire mu ntara ya Makamba. Abanywanyi bishiramwe regidezo muri komine ya Nyanzalake bamaze hafi amezi atanu bataronswa amazi ngo bagashobora gutegwa n'ingwara ziturutse ku isuku rike kubera ubukene bw'ayo mazi. Abanyagihugu baba ku mugwa mukuru w'iyo komine bakaba bategerezwa kugura amazi ku munsi aho bashoboye kuyabona. Ibyo navyo bikaba bitorohera abafise amikoro make. Inkuru tubaza François Bizimana.
Abanywanyi b'ishirahamwe Regideso bo ku mugwa mukuru wa komine Nyanzirake ngo bashobora gufatwa n'indwara zitandukanye zivuye ku isuku rike. Bavuga ko kugira baronke amazi meza bategerezwa kuyagura ku munsi aho bakavuga ko bamaze amezi arenga atanu atani majya amazi babona mu miringoti. Abo banyagihugu bakidogera ishirahamwe Regideso ko ryananiwe no guha amazi meza abanywanyi baryo. Abo banyagihugu bo mu makaritie ya Bogogwa na Gitunda bagiriza abakozi b'iryo shirahamwe ko barangwa n'ibiturire. Bagiriza abakozi b'iryo shirahamwe kureka nkana abiha amazi ya magendu bayakuye mu miringoti ya Regideso. Abo birahurira ngo babikora abajejwe intwaro hamwe n'abakozi ba Regideso babona ntibabakomakome. Ibyo biruko mu gihe abo nyene babuza ayo mazi gushika mu bigega baheza bakayaronka bonyene mu nyuma bakayagurisha ku giciro cy'umurengera kandi arayo bihaye batabifitiye uburenganzira. Bagasaba ababijeje kugara ibituro byogerezwamo iyo miduga biri ahantu hatandukanye hatazwi n'amategeko. Aho ni nko kuri zone Muyange iyo komine nyene aho hari aho bogereza imiduga henshi kandi barahuye ku miringoti itwara amazi mu bigega vya Regideso byo kumugwa mukuru wa komine Nyanzarake. Kubera izo mvo abanywanyi ba Regideso ngo bakaba bikora ku mazi y'ikiyaga Tanganyika ayo kunywa nayo aba babishoboye bakayagura kuri abo bayihaye. Basaba ababijejwe gukora ibishoboka batarategwa n'indwara zitandukanye ziturutse ku isuku rike. Tukaba tutashoboye kuronka umustaniro wa komine Nyanzarake ngo agire ica bivuzeko.
François Bizimana tugume ngaho muri komine ya Nyanzarake muri zone ya Muyange nyine. Imidogo ari myinshi mu banyagihugu bo muri iyo zone kubera abarongoye komine atatu bakora kugira ngo baronke umuyaga nkuba. Amakuru ava ngaho avuga ko ibiti bitwara insinga vy'uwo muyaga nkuba ku murongo w'amatara ufatanya Muyange na Nyanzarake vyahenutse. Bagasaba abijejwe ko botorera umuti ico kibazo. Idonidona Parfait Mudasigana.
ushita ku muyange wa Nyanzarake ubona ibyo biti by'amatara byategerezwe gufata insinga byarahenutse insinga nazo nyene ziri hasi izindi zikaba ziryamye ku mazu y'abantu nkuko abanyagihugu bo muri yo komine ya Nyanzarake babivuga hashinzwe ibiti bidakwije amategeko ibyo biti kubera ubugufi bwabyo ntibishobora kuguma bihagaze iyo haje umuyaga mu gihe abanyagihugu baguma basaba ko boronswa amatara abajeje intwaro muri komine ya Nyanzarake ntibahakana ko amakosa yabaye ariko ayo makosa yabaye bayata kwishyiramo igitwa BCF byari yatsindiye isoko ryo gushyira amatara muri ico gice amakuru atangwa n'abahora bakora muri Regidezo bazi uko byagenze avuga ko habaye amakosa menshi kuri uyo murongo wategerezwa kuba ufise ubushobozi bwa kilovolte 30 ariko ngo wakorewe kilovolte zitarenga 10 ibikoresho byaguzwe ngo sivyo byari mu masezerano kuko nkuko iryo soko ry'inkuru ribivuga hategerezwa kubamwo n'ivyuma bishingwa kugira ngo uwo murongo w'amatara ugire ubushobozi bukwiye abo bahora bakora muri iryo shyirahamwe ritanga amatara n'amazi mu karere k'umanuko bw'igihugu bavuga ko ibyo byose byabaye kubera ukuboko kuko bari barongoye komine ya Nyanzarake icyo gihe na cyane cyane uwitwa Jean-Claude Nduwimana yari mustaneri wayo uwo ni nawe yemeye ko ibikorwa byubatswe neza umukuru w'igihugu w'icyo gihe Petero Nkurunziza ari nawe yuguruye umurongo w'amatara yatse ari hakiri arenganye gushika n'ubu ntarasubira kwaka abanyagihugu bo bakaba basaba ko bohabwa amatara nayo abagirizwa ubwo bunyonyezi bagashengezwa imbere y'ubutungane Radio Nzamba twarondeye akatari gake wahoze ari mustantere wa komine Nyanzarake Jean-Claude Nduwimana kuri ivyo yagirizwa telefone yiwe yahamagara ariko ntayitabe
urakoze parfe mudasigana imisi amajana na 18 niyo bagenzi bacu ikinyamakuru iwacu bamaze bapfunzwe iyo minsi bayimaze nibohero rikuru rya bubanza intara bafatiyemo bariko baratohoza amakuru ajanye n'umutekano kwarangwa muri ako karere hari muri komine ya Musigati abanira agateka ka muntu nakamenyesha makuru ntibahengeshanije gusaba ko bamenyesha makuru bane bakore ikinyamakuru iwacu botezurirwa kuko bazize nako umwuga bakora wo kumenyesha amakuru ubu naho nkuko vyama ku minsi yose ya gatandatu na kanya k'iganiro ku isoko iganiro cuna ni kwa radio RPA Nzamba be na television Renaissance uno musi tugaruka kuhimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu hariwe agateka kazi na muntu ku isi umunsi mpuzamakungu hawa uhimbazwe no mu Burundi hari kwigendekezo rya 10 kigamurama igabane ku isoko mwishirizwa na Bertrand ngenda kuriyo
ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio radio Inzamba agateka kawe radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na radio television Renaissance
umunsi wari wagati y'akazi na muntu himbazwa n'isi yose kuwa 10 kigarama wibutsaho mu mwaka w'1948 inama ya bose ishyirahamwe mpuzamakungu ni yashyiraho amasezerano mpuzamakungu yubahiriza agati y'akazi na muntu mu guhimbaza uwo munsi rero na kabyo keza ku bihugu byo ku isi ho gusuzuma ingene agati y'akazi na muntu kubahirijwe none mu Burundi ibyo babyifashe gute amashyirahamwe yararira agati y'akazi na muntu mu Burundi atanga ishusho imeze gute muri ico gisata inyishuri muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri wa gatandatu igenekezo rya 12 kigarama umwaka w'2020 mukagishikirizwa na Bertrand Ngendakuriyo Muguhimbaza imyaka 22 heze hagiye amasezerano mpuzamakungu yubahiriza agati y'akazi na muntu umushyikirangaje ajejwe agati y'akazi na muntu Emile de Sabushimike yamenyesheje ko umwaka w'2020 waranzwe ahanini n'ikiza cya coronavirus akishimira ko leta y'u Burundi yashoboye kukigwanya
umwaka w'2020 warakozwe ko cyane n'ingaruka mbi ziriturutse ku kiza ruhonyangana coronavirus cyahungabanije amahangiro y'isi yose yari yiyemeje gushikako kanatsinda ntitwonashitse ko mu gihe ho bakiri ubusumbasumbane gukumirana hamwe n'ukwinubana uwo munsi nakajyo keza ko gusubira kwemeza akamaro k'agatsi k'akazi na muntu abantu bose bifuza gushimangira kuri ako kamaro ko gushigikirana ibihugu byo ku isi yose no kwibukanya ko hari ibyo duhurirako kandi dusangiye n'ubuntu n'ibiremwa muntu turashima ko mu gihugu cacu isekeza dakira sinandura kandi sinanduza coronavirus yo kugwanya ico kiza ikaba ryatangujwe na leta y'u Burundi yerekanye akamaro igashobora kubuza ko kibandanya kirandagata
naho umushikiranganje atacavuga kubijanye n'ubunyango ry'agati ya kazi na muntu ivyegeranye by'amashira hamwe aranira agati ya kazi na muntu mu Burundi cyerekana ku mwaka wa 2020 waranzwe n'amabi menshi ari mu bwicanyi n'ibihugu irengero ry'abantu. Mugenzi wacu Emmanuel Niyungeko wa Radio RPA aragaruka ku cegeranyo cyaye mashira hamwe gishira habona amabi yakozwe kuva mu kwezi kwa nzero uyu mwaka.
Ibiziga by'abantu bitogwa mu mihinga itandukanye y'igihugu mu biyaga mu nzuzi bimwe byaciwe imitwe ibiboheye amaboko imugongo canke bitekeye mu mifuko byariyongereye kuva mu minsi jana ya mbere y'intwaro ya President Evariste Ndayishimiye. Nico kimwe n'abantu bafashwe n'inzego z'igipolisi mu nyuma bakanyuruzwa bene umurango barorera gushika kuri ligenekerezo rya 10 Kigarama. Ibyegeranyo byagiye birashirwa habona n'urunani rw'amashira hamwe aranira agateka kazi na muntu mu Burundi byerekana ko abantu 300 tanatu n'umunani bagandaguwe mu buryo butandukanye benshi muri bo bakaba bishwe kuva hagiyeho inzego shasha zivuye mu matora. Ivyo biruko mu gihe itorwa rya President Ndayishimiye byasa n'irigarukanye icizere ko ibintu bigiye guhinduka. Icizere ariko camaze umwanya urumero mara kuko bivugwa n'abakurikiranira hafi ibiba mu Burundi hamwe n'abarongoye amashirahamwe adaharanira inyungu za politike. Muri ivyo byegeranyo byagiye birashirwa habona gushika kuri wa 10 Kigarama berekana ko muri abo bantu 368 bishwe 278 muri bo bagandaguwe kuva himitswe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ubwo bwicanyi bukaba bwakorewe cyane cyane abanywanyi b'umugambwe SNL abahoze mu gisirikare cya kera XFAB hamwe n'urwaruka rwo mu bwoko bw'abatutsi. Umugwi nkorabara w'imbonerakure zegamiye umugambwe SNDD-FDD abapolisi abakozi b'urwego rw'iperereza hamwe na bamwe mu bajejwe intwaro baradomwa ku rutoki kuba ari bo bakekwa mu gukora ayo mabi. Kuva mu ntango z'uyu mwaka gushika muri uku kwezi kwa Kigarama amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki yarashoboye kumenya abantu 59 banyurujwe mu nyuma bamwe muri bo bahavuye bicwa abandi bavugwa irengero. Aha intara ziza ku isonga ni Bujumbura hamwe na Kirundo. Uburyo bukoreshwa mu kunyuruza abantu bamaze guhagarikwa babatwara mu miduga y'ibiyo bitabonerana uburyo buzwi cyane nk'ubusanzwe bukoreshwa n'abakozi b'urwego rw'iperereza. Kunyuruzwa rero imiryango yabo ikaba idasubira kubakubita ijisho naho nyene iba yarondeye mu busho bwose buzwi n'amategeko.
Amashyirahamwe arani agati ya kazi na muntu mu Burundi imwe mu nyishu asaba nuko abakorana n'u Burundi bokwegera leta bakaganira kwihagarikwa ryayo mabi. Umushingwamanza Armelle Niyongere arongoye ishyirahamwe akati Burundi akaba yaganira na Thierry Bigirindavyo wa Televiziyo Connaissance.
Twasabye leta y'u Burundi guhagarika iho nyangwa ry'agati ya kazi na muntu hama ikurikirane abakora ayo mabi. Twasabye abafasha u Burundi gukurikiranira hafi isinzikazo ry'agati ya kazi na muntu hama bugumize ijisho ku Burundi. Twasabye n'abaserukira ibihugu vyabo bari mu Burundi gukurikiranira hafi ihohoterwa rikorerwa Abarundi mu gihugu cyose hama basaba ibiganiro na leta y'u Burundi bavugane ingene ibyo byaha bikorerwa Abarundi byo hagarara.
Muriyumviye ko gatya kazi na muntu katubahirijwe mu Burundi nkuko byategerezwa kuko hakibonekeza mabi aharugwa mu byaha by'agahomera bunwa. Ni na hano rero ikiganiro ku isoko cy'uno munsi gice kigarukira. Besanye da kuri yo nijina yakonda kibashikiriza naho mundwiza mu kindi kiganiro nk'iki.
Cari kiganiro ku isoko.
Arakoze Bertrand ngenda kuri yo naho hano makuru tyasozerere ku makuru yanditswe n'ibinyamakuru tukashikirizwa na Audacity Nimbona.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru tuyatangurire ku bya politiki aho APP Info canditse ku nama yo kugwego go hejuru yahuje abarongoye inzego zihambaye z'igihugu aho baca hirya no hino ibibazo bijanye n'injira y'u Burundi mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko haraheze imyaka 13. Ari kumwe n'inzego nkuru z'igihugu Evariste Ndayishimiye arongoye Burundi kuri uyu wa gatanu mu Kabezi mu ntara ya Bujumbura yamenyesheje ko Burundi bucinjira muri uwo muryango bwari bwiteze ko abanyagihugu bo muri ibyo bihugu bazidegembya bakaronka aho bashorera ibidandazwa hamwe naho barangurira ibikorwa iterambere kuri we ngo ibihugu biwugize ntibihabwa amahigwe angana agatanga karorero kitangwa ry'akazi yasabye abo bari kumwe kwicarira ico kibazo kuko ngo ibihugu byose bigize uwo muryango bingana tukiri mu vya politike inzego zahora zijejwe kugwanya ibiturire ntizari zikwiye gufutwa byandikwa n'ikinyamakuru iwacu isubiramwo ibyavuzwe na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Orcome rijejwe kugwanya ibiturire kubwa Gabriel Rufyiri ngo kubona zifutwa ngo no gusubira inyuma nk'ibirenge mu bijanye no kugwanya ibiturire Uburundi bugiye gukingira abarundi bimukira mu bindi bihugu bibandanya byandikwa n'ikinyamakuru iwacu Izidore ntirampeba umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu avuga ko hari abarundi baje hanze mu kinyegero badakingiwe kandi binyuranye n'amategeko aho baje mu bihugu byo hanze kurondera ubuzi benshi baje mu bihugu bya Omani, Qatar, Arabia Saudite no mu bindi bihugu byo mu kigobe cy'Abarabu aremeza ko bamwe muri abo barundi bagirirwa nabi iyo bamaze gushika muri ibyo bihugu akamenyesha ko hashinzwe ugwego ruzofasha abo bimukira mu gushiraho amategeko abakingira kubijanye n'umutekano Netpress kivuga imbonera kure zifungiwe mu bumanuko bw'igihugu iyo miyabaga ibiri iyoboka umugambo uri ku butegetsi yahagaritswe ku igenekerezo rya 9 za kuno kwezi muri commune Matana mu ntara ya Bururi bagirizwa gukubita no gukomeretsa abanyagihugu ku musozi Gitanga Netpress kikavuga ko bari bitwaje ibigwanisho bidacira umuriro arme blanche mu rurimi rw'Igifaransa imbere yo guheraheza ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru tuje kubijanye n'agateka kazi na muntu ikinyamakuru ABP Infokiti igipolisi gihamagarira abantu kubahiriza uburenganzira bw'abana n'abakozi abashinzwe ijisho gusumba abandi n'abanyonzi b'amakinga abakozi bo mu nzu hamwe n'abana nkuko bishikirizwa na Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati umutekano n'iterambere nkuko byanditswe muri ico kinyamakuru ngo abana bategerezwa gukingirwa kuko iyo bakorewe amabi bakiri bato bamaze gukura bakora ayasumba ikindi kivugwa ngo nuko bimaze kugaragara ko abakozi bo mu nzu bahohoterwa imishahara yabo ntibayironswe atamvo zifadika zihari nshuti bagenzi aha niho hagarukiye amakuru yanditswe n'ibinyamakuru odashe nimbona nayabashikirije nkabanda bifurije kuroranirwa agahindukira
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
Harakoze Odase nimbona kuri ayo makuru yanditswe n'ibinyamakuru yakoze Innocent kubw'Imana yarakatuma tuvuga mukadukurikira bakoze bagenzi bacu bayatororokanije mwakoze namwe mwariko muradukurikira mugire aho muba mwubaho mwese naho butaho